mubandanya mwumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro by'ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turigenekerezo rya 11 z'ukwezi kwandwi muri 2017 Kristo ya 18 muri kumwe na Joe Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze ni gwanyu mu kiganiro iwanyu mu ntara
Komine Kabezi naho dushobora gukabuta amazi turonka turinda kuyasaba muntu makomine duhereranye nka yari mutumba bayatoye imuhuta ayo ariko aramanuka nayo bayatoye muri komine Mutamba icyo kintu n'icyo kintu ca mbere kiturajishinga
uyu numufasoni Renilde ndayishimiye aramutswa komine Kabezi ntara ya Bujumbura avuga ko ibazo c'amazi yo komine ifise iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu ariko imbere y'idonyido y'ivyo tubafitiye byose mbanze ndabwire muri make ko mu gihe leta irongowe na perezida Donald Trump wa Amerika iri kwiriga uburyo bwo kugabanya imfashanyo isanzwe itanga ku mugabane wa Afrika ibazo ari byinshi kwijanye n'amafaranga isanzwe ihereza igihugu cha Sudan y'umanuko umugambi washikirijwe na Rex Tillerson na Jeje Migenderani ya Amerika n'ayandi makungu utegekanya kugabanya iyo mfashanyo gushika ku bice 40% by'amafaranga Amerika icisha mu ishyirahamwe ryayo USAID icegera c'umuyobozi w'ikigo cha Amerika kijeje kwiga imigambi mu makungu havuga ko bigoye kugira Amerika yirengagize ibazo biri muri Sudan y'umanuko na rijya ngo ariyo yagize uruhara rukomeye mu kwikukira kw'ico gihugu hari mu 2011 mwamenya ko ibiro vya perezida wa Amerika vyatangaje mu mpera z'indwi iheze ko Amerika itegekanya gutanga amafaranga angana n'imiliyoni 639 z'amadolari y'amanyamerika agenewe gufasha ibihugu vya Sudan y'umanuko Nigeria, Somalia na Yemen bisanzwe vyugarijwe n'inzara abagize inama nshinga mateka ya Amerika ku mpande zose bavuga ko bahakaniye leta kugabanya mafaranga ahubwo nyabuna bariko bayisaba ko ayo mahera yo kongerezwa Muri Siriya amashiramwe y'abaharanira gateka kazi na muntu amenyesha ko agahengwe k'intambara katangajwe mu ntara zitatu ziri mu bumanuko bw'igihugu katubahirijwe neza ivyo ngo ni mu gihe leta ya Siriya hamwe n'abarwanyi batavuga rumwe nayo bari mu myiteguro yo gutangura igice ca nyuma c'ibiganiro vy'amahoro bishigikiwe na ONU bitegekanya guheza intambara imaze imyaka 6 aho muri Siriya Agahengwe k'intambara kashizweho inyuma y'ibiganiro vyabaye hagati y'abaserukira Amerika, Uburusiya na Jordania mu ndwi iheze aho bari mu nama y'umurwi G20 tugizwe n'ibihugu vya rutura mu butunzi mu gihugu c'Ubudagi mu gihe userukira leta yari yatangaje ko biteguye kwakira ingingo yose yoza itora umuti uciye mu mahoro abatavuga rumwe n'ubutegetsi bobo batangaje ko ivyavuye muri ivyo biganiro batavyemera bavuga ko zari inama zibanga hagati y'ivyo bihugu uko ari bitatu kuri uno wa mbere niho abaserukira leta ya Siriya hamwe n'abatavuga rumwe nayo bahurira mu biganiro vy'amahoro vyatunganijwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU i Geneve mu Swisse Muri make kandi umushikiranganji wa mbere wa Iraq Haider al-Abad yatangaje ku mugaragaro ko umuhari wa leta ya Kiislam watudijwe mu ntara ya Mosul Abadi yavuze ko ari insinzi ku gahotoro ihohoterwa n'iterabwoba mu ijambo yaraye ashikirije ari mu gisagara ca Mosul umushikiranganji wa mbere wa Iraq yavuze ko naho biruko igihugu kigifise ibibazo kigihanganye navyo muri byo hakaba harimo gutuza utugwi duto duto two muhari tukiri hirya no hino mu gihugu kandi ngo tubandanya kudurumbanya umutekano igisirikare ca leta z'umwe za Amerika carakeje igisirikare ca Iraq kuri yo ntsinzi mu kuvuga ko ubu igisagara ca Mosul kiri mu minwe y'igisirikare ca leta ngo nubwo hagisigaye abagwanyi bacinyegeje mu bisagara bitandukanye La Djuga America muratwumva kuri FM 94.9 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda naho nyene turumvikana ku murongo wa FM ari wijana 4 n'ibice 3 abari ryanino mushobora kumva ibiganiro byacu muceye ku rugaga rwa internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com ku rugaga rwa Facebook turabashikiriza amakuru amafoto ama video y'inkuru tuba twabakoreye urubuga rwacu akabari vewa radio yacu ikiganiro Iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ngire mwiriwe ndanabaha ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara Burundi bwifatikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe igwirirana ry'abantu uwo munsi ushitse mu gihe mu gihugu cyo Burundi abanyagihugu biyongereye inshuro zine zose mu myaka 55 iheze leta yo mu Burundi hamagarira abanyagihugu gukoresha uburyo bwo kugabanya imvyaro kugira ngo bashobore guhangana n'ico kibazo iyo nkuru turaza kwigaruka ko handi hato hagataho abanyagihugu bo muri commune Kabezi ntara ya Bujumbura bugarijwe n'ubukene bw'amazi ivyo bigatuma bamwe muri bo bikora ku mazi kiyaga Tanganyika abandi nabo bakikora ku migezi itemba iva mu misozi abo vyega bati umwanya n'umwanya kurera iradushwaramwo mu ntwaro nabo bati kibazo turakizi vuba tugiye kugitorera umuti ariko mube murabangiriye umunyamakuru wacu Diane Ndonse atugire ku muriri w'ino nkuru
Bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba Kabezi wa komine Kabezi nyene bavuga ko imisi 5 ishobora guhera batabonye imajya amazi rikoroka ku mabomba nayabonetse bavuga ko abari make cyane kuko isa 12 z'agatondo aba yamaze gukama abashirutse umwete baraheza bakavyuka igihe cy'isa 8 z'ijoro kugira ngo bashobore kuvoma n'imiburiburi ayo kunywa aba ni bamwe mubayaze n'ijwi rya Amerika
tubwira ko amasaha 8 hamasaha 10 zigeze kashatuza twayaronsa arya metwe natukanayabura tugataho konye tukararayo bugasha amazi ataraza tukayabura sine tukayaronka tuyarose naho ni imana
mucamusubira kuryama
ebuke mu gitondo cinkane turyama kashatugana mu yindi mirimo yiwashu nyene
kwego ino mukabezi harabajya amasaha 2 saa 3 nikuvuga rezo saa 3 uciyuryama sahindwi usubyuhuza kuvoma
ntabwo bamugira bukuja kuvoma mwijoro no
ubwo burabugira ukapfa gutimbiswa apfa kugera nyamba ritso muhuye nyamba kikwitsa ukagenda ntakundi none gokirana
abadashoboye kurarira ayo mazi nabo bavoma mutugezi two mu myonga hari kukagezi kitwa kanyamazi gatemba kava ku mutumba Gitenga uri haruguru y'uwo mutumba turi kwa Kabezi ariko hano kugacimbira mugongo agera kwashika yamaze kugabanuka atagitemba cyane ico bikoze biboneka ko abanyagihugu bimvye kinogo kugira ngo aronka atega gucyo bashobore kuyavoma aha rero bamwe bayahagazemwo bayoga abana bayakiniramwo aha kandi aya mazi aka kagezi aciruhande y'ivuriro rito iryo mu Kabezi umuntu ayihweje asa natacu umuntu yo yakoza ariko nubwo biruko harabariko barayavoma muri aba bayavoma batwiganira ko bayakoresha ibikorwa bitandukanye
amazi muvoma naye
yo gukoresha
muyakoreshe
guteka
asa nabi gucya
eh none ko atayandi dufise
gitondo barayatekesha mugabo nkubu basha bayakoresha ukundi dukobwa nko koza amasahani no kumesura
je nambo numengo uri kuravoma
yego niko ndavoma ariko nayo gukoresha mu budongo bwa dushateza amatafari
amazi nkabi yasize mu nzu abana ntibahora bayano
eh barayano
iyo twabuze yo kunywa turahora tuyanywa
komine Kabezi ihereranye n'ikiyaga Tanganyika ivyo bituma abandi banyagihugu batari bake baca bikora kuri ico
ni sawa cyo kumesurira hano wacupfuye
ndatse mvuye aho haruguru muri Japo muri Kabezi basi
kwaje kumesurira ino nta mazi mufise
oya hamabomba arakama
none aya aye muyamesuramo mukongera mukayavoma
ego turapfuma
ushitse muri cyo yakoresha gute
turayakoresha nk'ibyo guteka kuhagira abana
nubwo aba banyagihugu bariko baravoma iki kiyaga bakivomana agashavu Uyu avuga ko ubwo bukene buva ko abanyagihugu bato bato boba batitaweho
Amazi nta Kenya habuze uburyo bwo kuyaduha uko amazi giye kuraba nko ku makomine ntiyigera abura ku bantu biyifise amazi ntabura mwako abantu kwege bato bato amazi turayabura
muyabura kubera iki none
Amazi tuyabura ku buryo bwo kwitaho kugira abayatumanurira amazi yava ruguru mu misozi tugira imana ko dufite Tanganyika nyasa tuvoma kuko abana nabandi ko basanze ngaho ariko baravoma bubongera bamesura
ariko rero musitanteri wa komine Kabezi ndayishimiye Renirida avuga ko muri rusangi iyo komine atamasoko y'amazi ifise ivyo bigatuma amazi bayakura kure bikabasaba uburyo bwinshi ariko rero iyo ndongozi ya komine ibandanya ivuga ko ukuronsa amazi abanyagihugu biri mu bibarajishinga
komine Kabezi naho dushobora gukabuta amazi turonka turinda kuyasaba muntu makomine duhereranye nka yari mutumba bayatoye imuhuta ayo ariko aramanuka nayo bayatoye muri komine Mutambo ariko uye tufatishwe na ishiramwe UNICEF bicishije muri wape turamaze kuronka imigende ibiri y'amazi tukumadudodora hijya no hino kugira turonke yabagira neza badufasha ko icyo kintu n'icyo kintu ca mbere kiturajishinga
icyo bikoze abajeje intwaro ku mitumba bavuga ko bagerageza guhimiriza abanyagihugu gukoresha amazi atetse kugira ngo birinde ingwara zituruka ku isukurike Mukuru mutumba Kabezi Ndayizeye Albert avuga ko bariko baragerageza gukinga ikiza cakorera cama cabafashe ahatanga karorero ko abantu 70 mu kijyo ku mwaka uheze bafashwe kugacimbira umugongo kuwo mutumba rongoye ariko nubwo abajeje intwaro bavuga ko bagerageza guhimiriza ibijanye n'isuku ariko abanyagihugu bo bavuga ko bahaye bitegurira ico kiza
kwayigwanya ariko ntivyasoboka kubera umutsafu w'amazi tumwe kubera tawudukura amazi meza aha nta misisigaye itadufase korera mukumunani harageze koretse dufata rero
komine Kanyosha izimbere mu makomini 9 agize intara ya Bujumbura mu gukena amazi inkurikizi zabwo nuko abanyagihugu baho Bama bafashwe n'ingwara zituruka ku isukurike muri izo abajejwe intwaro bavuga ko ingwara ya korera yama yateye buri mwaka cyane cyane igihe nk'ikicici mu ntara ya Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Urakoze Diane Ndonse inkuru imwe ivugwa mu ikambi nuko ishami rya ONU gitaha ibiribwa ku isi pamba muri uku kwezi kw'indwi rizotangura gutanga amakarata akozwe ku buryo bwa none azorafasha impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Rusenda yo mu ntara ya Kivu y'amajepfo ya Congo kwisumira ibifungurwa bitandukanye bamwe muri izo mpunzi bitegekanije ko bazohabwa isoko ryo kuza baradandaza imfungurwa kugira ngo vyorohe umunyamakuru wacu mu Rusenda Vedaste Ngabo niwe tubazino nkuru
Ishiramwe impuzamahanga rishinzwe ibiribwa ku isi pamu rigiye gutangiza uburyo bushasha bwo gukoresha amakarita y'ikoranabuhanga ku mpunzi z'abarundi ziba mu nkambi yo mu Rusenda aho aya makarita azajya yoherezwaho amafaranga yo kugura ibiribwa kuri izi mpunzi umuyobozi w'inkambi yo mu Rusenda Kirampe ba Emmanuel atangaza yuko ubu buryo bushasha bwo guhaha hifashishijwe ikoranabuhanga bushizweho nyuma yaho uburyo bwari busanzwe bukoreshwa hifashishijwe impapuro zo guhahisha zizwi ku izina rya bo bwagiye bugaragaramo utunenge
cyo gitekerezo cyavu ikukuntu abantu sanga bagomba bagira ibibazo byinshi mu gihe ukumva umuntu ngo yabuzizi na wundi nawe yabuze amaboyi yundi nawe bamwivye ibyo rero bashatse kubipunguza noneho bagaca babona ko nabakozi bakora kubya mabo ari benshi batwara uburyo bwinshi kandi uburyo bwapungutse byose babona ko byoba umuti mu kugira abantu baronka uburyo bushobora kubafasha ngaha mu nkambi
Shimirimana Tade ni shefu wa viraje ya 32 yo mu nkambi yo mu Rusenda site ya Rurinda arashimira pa muna hase bagiye gutangiza ikarita yo guhahisha kuko ije ari igisubizo ku mpunzi zo mu Rurinda zahoraga zihahira muri site yo mu Rusenda
icyo bigiye kutumarira cyane cyane nuko hariho abatari bashoboye kujabuka baje hakujya ubu bagiye kuza babitorera hafi yabo kandi kindi bigiye kubamarira nuko inzu zacu keshi bahora babiba ubu kubuhinga numvise buhari nuko azogenda gazakurayo injyanke abona yuko ashobora kujya swate mu ndwi hama inyuma yaha gasubira kugenda kugira ante gutora izindi
kubw'Imana Jean Claude numunyamabanga wa komite nyobozi inkambi yo mu Rusenda atangaza ko igahunda guhaha hakoreshejwe ikarita y'ikoranabuhanga izatangira muri uku kwezi kwa 7 igiye gufasha n'abashefu b'amavillage bari basanzwe bakorera ubushake dore ko haseri yabahaye isoko yo kubaka amangazini yazashigwamo ibiribwa impunzi zizaje zihaha
nk'iyi gahunda batuzaniye kugwego rw'abantu barongoye inkambi ko twakubaka amamangazini kugira ngo ga hahandi twahora dukora rukwitanga tutangure gakoronka natwe duke biciye mu gukoteresheriza cyanke mu gukotesha izi mangazini ku bakomeresa bazabinjije ifungurwa hano mu nkambi kugira ngo natwe tuze turonka agasabuni two kwitanka gashahara no kubanyagihugu dusanzwe turongoye turabona ko bafite akamaro kanini kuko akazi kaziyongera kuko ifuare yahoriba mu misi 5 urumva bahora baronka kazi mu misi 5 hazoca hiyongera ko nabazakaronka gushika ukwezi kose kurangire kuko tuzuwa dutangura gusoma guhera ku itariki imwe y'ukwezi gushika ku mwisho w'ukwezi.
Biteganyijwe yuko hazubakwa amangazini 18 mu rwego rwo gufasha izi mpunzi z'abarundi kwegera aho zihahira nkuko twabibwiwe na Emmanuel Ntirampeba umuyobozi w'inkambi yo mu Rusenda.
Bashatse gupfunyira abantu ingendo noneho bazishyira mu masite yose uko tuyafise ari 5 muri Senda aho hazoba hafise amabutike ashika 8 tukaca tuja mu Rurinda hazoba hari butike zitatu mu gatunguru ya mbere hazoba hari zibiri mu gatunguru ya gatatu hazoba hari zibiri noneho mu gatunguru ya kabiri naho habe zitatu urumva zose zoba ari butike 18 muga mu Rusenda kobera ari ho hakuru niho bashize butike nyinshi 8
aya makarita y'ikorana buhanga akabaza ashigwaho amadolari 15 ya Amerika amafaranga ishiramwe rishinzwe ibiribwa ku isipamu yari risanzwe rigenera buri mpunzi imwe ku kwezi mu mpunzi ziwa mu Rusenda mu rwego rwo guhahisha bedasenga bo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda.
Misi yose nkano mango mukurikirana igice ikiganiro caba icabanyedini bagona kubibazo bitandukanye dusanga mu ntara z'u Burundi uno musi mukurikirana igice ca kabice kiyago gifatiye ku masengero yubakwa hagati mu makartie mugenzi wacu Haisa Liliane na Mahoro niwe akiremesheje mu ntara ya Gitega tumuhe mikro.
Ego Diana nkuko hejeje kubimenyesha iki ni gice ca kabiri turi hano mu ntara ya Gitega nkaba ndi kumwe na Sheikh Saidi Mosi asanzwe arongoye umuryango w'abayislamu hano mu ntara ya Gitega ndabana mukije Sheikh Said
Mahoro cyane
ndi kumwe kandi na Reverend Pasteur Jérôme Ndayisaba arongoye ishengero Assemblée de Dieu hano mu ntara ya Gitega ndabana mukije neza Pasteur
Mwaramutse
ndi kumwe kandi n'umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Gitega umushenga naye nibigira Gérard ndabaramukije
ndabarakije nanje kandi ndabashima no kutumwadutumwe makino kiganiro
tutaninze guteba reka duhere ku muhanuzi mukuru wa buramatari mu gice ca mbere ca kino kiganiro twaraganiriye n'abarongoye amadini atandukanye hano mu ntara ya Gitega mbere turaganira na bamwe mu banyagigo bo muri no ntara ya Gitega baratubwira yuko kujya bahamagara bakoresheje ikengeri novuga mu ba katolika mu ba porotinao amakesha canke ibikorane bitandukanye kuba islamu naho uku bahamagara gusenga mu gicugu canke mu gaturuturu yuko bamwe nabandi batavyakira neza mbiga nkamwe bwe mu ntwaro niko namwe bwe mubibona
yego murakoze cyane nkuko mujeje kubivuga muti abanyagubeshi baravyidogera ati kandi naba nabandi bakavuga bati n'urubwo ntivyo binyuranye n'amategeko kubera yuko bari ko barabuza abandi agatiro murazi yuko leta y'u Burundi tuvuga yuko nta dini ihengamirako bimwe itamu gifaransa la laïcité de l'état ugasanga tuvuga tuti mwese nimukore mubahana hagati yanyu mwubaha nibikorwa by'abandi tukavuga tuti kirazira yuko umwe yinjira mu bikorwa by'uwundi umwe sivyo ariko arakora yumve yuko atira kubahiriza uburenganzira bw'uwundi hari tuvuga tuti by'ukuri nk'ubu umuntu atiza amasengesho mu ijoro agasenga neza aririmba neza yihimana ntiyo kwiye kuvya uruwundi mugashizemmo nk'ingoma zo mu ijoro saa 6 y'ijoro saa 9 y'ijoro murazi yuko zukuri abagoye abo bandi mugabo turavye nk'abayisilamu n'abakatolika ijya saha beshi habageze kuvyuka kandi usanga abantu babimenyereye rero nzo twama tubahamagarira mise yose yuko muvyo bakora byose bumve yuko bateriza kuba ivyandibuka barakora kandi turashima yuko mu manama tuza turagirana zukuri baratwemera yuko boza barakwirikiza ariko riki novuga niki ikitugura twegwe mu ntwaro niki
inge gato imbere ko tugaruka ngaho ku kibagora ego pastori mwebwe bigiye muri ko muratanguza amashengero mu makomine atandukanye mbere no mu makartie nimba tari banga nigiki murabira kugira mushire ishengero kanaka ahantu nigiki gituma nyene mumva mu yishirangaho onye
kugira ngo ishengero ribe aho hantu no kuba ngubuho amategeko amashasha baravuga yuko uraba ishengero riraho nirindi hagati ishengero nirindi ukarabara distance umwanya uhari rero muri ico gihe uraraba yuko ufise abantu mufise kwizera kumwe aho hantu cyangwa ugomba kwigisha kwizera aho hantu kwawe. Rero maze kubona yuko icyo kintu gishoboka ucuronde ugira uburyo bwo kurondera ngire ubuhasha kuhashika kugira ngo abo bantu bafise kwizera kwawe borohegwe ntibajikure gusengera ahantu kure bashobore no kukumvisha no kwigisha kwizera kwabo abo bantu baba aho hantu.
Biraboneka yuko muraba cyane ahantu hari bisagara, ni ukuvuga ahantu hari abantu benshi akaba ariho muca mushira nk'urushengero, ntimubona ko abo benshi nyine aribo bazokumva ahubwo bitanguye kubagora?
Ego ndashobora kwishyura kuri icyo kibazo. Mu bisanzwe abumva ko bibagora nabo badashaka kwemera kwa kwizera gushasha, nuvuga ngo bavuga bati iki kintu gishasha ntitugishaka. Mu bisanzwe abantu benshi ntibashaka impinduka, ntibashaka ibintu bishasha, rero iminsi ya mbere barabigwanya. Ariko ngoma ndakubwira yuko igihe aho hantu hagwiriye abantu bumva kwa kwizera kwawe bituma ahubwo banezerwa yuko boroherejwe kugira ngo bashare gusengera ahantu hafi yaho basanzwe baba. Ababigwanya ntusanga ari benshi cyane, usanga bajya abantu badashobora kwihangana ngo bihanganire ikintu bobo batemera. Nicyo gituma uca usanga abantu benshi bavuga bati no ntitubyemera, ibindi tubishaka, kubera iki? Ntibashaka icyo kintu gishatse kugiza aho hantu bari.
Ego shehe, hari iki kibazo cyo kuba abantu badasangiye ukwizera? Nk'akarorero ko muri quartier Musinzira bamwe bavuze yuko badashaka yuko muza murahamagaza aba Islamu banyu ajya amasaha yo mu ijoro niyo uriko buraca. Mbega mwebwe ubunye mukora gute muri quartier? Ibikorwa byanyu birabandanya, ntubona ko ari inzitizi canke kwa kwihanganira tuko turavuga ubunye kutariko kuraba nkuko vyategerezwa?
Yego murakoze. Twebwe mu bisanzwe ibikorwa byacu birabandanya ukuri kwamye, kandi nta nzitizi tubona. Ngira ngo hari mu ntango mugabo uko umwanyu hacha niko ngira ngo nabo nyene bamenyera babona ko ari bisanzwe, kuko buriye hariho nk'umuntu kutihanganira umuntu ushaka kubona nk'umuntu mutambaye cyo kimwe kikaba ari ikintu cya mbere gigutuma wumenga umwikeka cyangwa umubona ukundi cyangwa umwiyumvira ukundi. Ibyo rero ni ibintu bisanzwe. Mugabo rero mu gihe umaze kumenyera ucyo usanga ari bisanzwe, kanatsinda natwebwe mu gitabo cyacu cyeranda cya Korani ni nacyo bavuga bati Imana yaturemye twese ku mugore umwe no ku mugabo umwe, iturema mu miryango myinshi kugira ngo intumbero yari uko twese tumenyana, tumenye abandi tumenye ko wari umwirabure, wari umuzu ngu wari umwarabu, wari umuki, ni niyo ntumbero kugira ngo tumenyane, turabavukana, twihanganiranire. Icyo rero tubisanga mu kigabane cya 49 ku murongo wa 13. Imana yoyo yaturimye kugira ngo bamwe bashamirane n'abandi, ahubwo tumenyane tu umuntu avuga ikirundi uriya nawe akavuga igifaransa, nico gusa niyo ntumbero. Ubwo rero abantu barakwiye kwihanganiranira, ntihagire n'ikintu na kimwe cyo batirimutse ngo kubera ngira ngo wafise urukoba rwera uwundi afise urwirabura. Eka
muhanuzi wabona matari w'intara ya Gitega, muri iki gikorwa cyo gukurikirana ibikorwa vy'amashengero n'imisigiti bitandukanye muri ino ntara, hari ingorane muhura nazo? Izo nyene nizo twashaka nyene mudugireko.
Murakoze cyane. Ingorane zo ziriho kandi naba barongoye amashengero barakwiye kuza barazumva, tuze turazitorera umuti bukebuke. Ikibazo rutugira ni iki? Iyo turiho turategura imigambi y'iterambere, keshi na keshi abarongoye amashengero ntibaza kugira ngo nabo batubwire muri rya terambere leta ibiriko. Amashengero navuga ati natwe turavyo tuzogira mu iterambere ni mutu w'ikibanza cacu. Ugasanga rero muri ya myaka 5 twihaye amashengero ntiyaje kugira tubwira titi tuzugomba kuzokubaka amashengero ana, tugomba zokubaka amashure ana, tubazo kubaka ibitaro ana. Iyo rero ni intamba ya mbere kobera yuko iterambere ry'igihugu n'iterambere ry'amashengero ntibica bigenda kumwe kobera muri cyagito cy'imigambi y'iterambere ntituba turi kumwe.
Ego pastor, bamwe mu bakristo muwa mufise hariho ababa banyuzwe n'ijambo ry'Imana mbere bagatanga amaparsela yabo baba basanzwe babamwo rimwe na rimwe niyahe bakavamwo nayo mashengero mugaca mutangura gukorera muri ico kibanza, muri ivyo bibanza vyagenewe kubamwo abantu. Iyonye namwe murabona ko ari inzitizi muri iyo mihana nyene muwa mushizemo iyo shengero?
Mu gihe muturanye n'abantu batumva ukwizera kwanyu birashobora gutuma haba ikibazo, ariko mu gihe muturanye n'abantu bumva ukwizera kwanyu kuri bo baranezerwa kuko baba baronsa aho basengera hafi habegereye.
Muti ni vyari bikuye kuba ingorane kubisanzwe.
Nibaza ko singorane ndende cyane ariko ikikuru no kwihanganiranirana nibyo niyumvira jewe.
Ni giki mu ntwaro muri ko murakora kugira bije mu rutonde.
Muri raporo ubushanganje bw'intwaro hagati mu gihugu no kwigisha abarundi gukunda igihugu. Turabona yuko raporo basohoye dufise mu bucose amashengero ashika 500. Aha muri Gitega twiyumvire tubaje mu makomine. Turabona ko dufise amashengero arenga nk'ijana cyangwa 200. Ariko namwe ndaraba muri raporo twe dufise kugira twemere ko ishengero rikaba ngaha mu ntara yacu riraduha raporo dutumiye amanama bakaza tukavugana mu mashengero twe tubona dukorana bakaduha raporo bakatubwira ibyo bakaba barakora ntarenga 50 ariko tubona yuko by'ukuri ari meshi gose icyo kicagitwereka iki aho bica bitugorira nuko tubona yuko ari amashengero by'ukuri avuka agakora mugabo tutayazi intwari tayazi tutazi ari ko arakorera ibyo bariko barakora hari umucamwumva yuko umuti wa mbere uba yuko ishengero ryose riguma gukora rikwiriza amateko amateka ariho kandi rije rikimenyesha kugira rizokora neza ni intwaro twe tukemera tuti vy'ukuri ko twemera yuko leta ategamiye mu vy'amadini idini ryose rije nta nabamwe twankira gukora ariko bakatubwira bati tuje gukora ibi kugira ngo nabanye bubace byo turasigura amanama tugira tuti abo bantu turakora neza turazinanye gucyo twibaza uko atangurana yose bira kuba
turiko turasozera cher Said Mosi mu kira komibu muri no ntara ya Gitega ni giki co kogwa mu ntumbero kwihanganiranira mu bijanye no kwizera ko umwe n'uwundi kugira bigende neza mubandanye umurimo wanyu.
Je niyumvira yuko ahanini hakwiye inyigisho kugira ngo umwe n'uwundi amenye ukwemera kumwe n'uwundi cyane cyane nko kuvyerekeye nk'idini yacu ya Islam hari ukuntu ivugwa ukuntu itari ivugwa na bamwe mu ntumbero bamwe n'abandi bafise bigatuma rero abantu ugiye kuraba ukuntu bazi idini ya Islam biratandukanye n'ukuri nuko iyo dini ivyivuga canke uko vyanditse ivyo rero niyumvira ko ari intambamye kandi murabona nibintu biba mwisi yose nibindi bigatuma abantu biyumvira ikintu kwa kitari bigatuma na kwa kundi ko kuyikeka canke kutagomba yuko coba no ku ruhande rwiwawe bituma hajya rero kugira ngo abantu bihanganire no kumenyana iyo umuntu maze kumumenya biratuma umwihanganira cyane cyanke usanga yuko nibyo yokora bitaguteye amakenga cyanke kuko ubumuzi nawe akakumenya
pastori kibazo ni cakindi nyene
nimvira yuko ikintu cy'ambere mu buzima bw'umuntu gishora kumuha gakiro kigakiro nahabaye nuko yemera kubana nabo batimvira kumwe nabo batavuga rumwe kandi akaguma ari wa wundi kandi akabana amahoro ku bantu. Bibiliya nitubwira twegwe ngo bishobotse bivuye kuri mwebwe mubana amahoro n'abantu bose.
Umuhanuzi mukuru wa Buramatari kajambo kanyuma ko gusozera kubijanye no kwihanganiranira hagati y'abadasangiye ukwizera mufatiye kuri kino kiyago cy'uyu munsi.
Pasteur yavuze ati twihanganiranire mugu bose bagomba kurondera abanywanyi no vuga ku nguvu. Mwese kavuga ati ntegereza kuronka abanywanyi beshi ariko siko vyari kwibikwe komera twe tuvuga tuti nibarondera abanywanyi mugaba rekeye uburenganzira bwabo bwo kwitorera idini bagomba kujako ico ni cambere ha mico nagomba kurangirizako hari ikindi jewe nk'umurundi tuvuga tuti tu ya akaranga kaje ku Burundi kaje imbere birantangaza z'ukuri amashengero se duvise ahigitega niho mvugira dusanga amazina bitwa ni gifaransa gusa ni chongereza gusa tukaba tuti kubera iki bataza baragira bagire bitwa amazina y'ikirundi kugira n'abakirisu babo abanywanyi babo bumve by'ukuri ko ari amashengero yabo zufata kugira abantu bumve ko kwagwihanganira nk'abarundi bimeze neza mugamwe yitwa icongereza ubundi gifaransa gusa biratuma twe kuvyo twibaza umengo no kwihanganira tuzava bigorana murakoze
ego turasozereye kino kiganiro cariko kiremesherezwa hano mu ntara ya Gitega twe kumwe na pasteur Jérôme Ndayisaba umwungere mukuru warongoye ishengero rya Assemblée de Dieu hano mu ntara ya Gitega pasteur ndabashimiye kuntererano mwaduhaye muri kino gani.
Murakoze cyane ngira bashimiye ko mwantumiye.
Cher Said Mosi arongoye umujyango w'abaIslam hano mu ntara ya Gitega. Cher turabashimiye kuri kano kanya mwa hayijwe rya America.
Ndabashimiye kandi murakoze.
Turashimiye kandi by'umwihariko umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'ino ntara ya Gitega mushinga ntahe nibigira Gerard turabashimiye namwe ku byumviro mwatanze muri kino kiyago.
ndabashimiye cyane kandi nshimira cyane Vodamerihe kuntu yitabanyagihugu twibaze uko no hanyuma ni mwashaka iganiriro nk'iki tuyi ngakubwira tuzokibaye murakoze
turashimiye abadukurikiye nkuko mwavyumvise kuva mu ntango kino kiganiro cari kiremeshejwe na Raisa Liliane Inamahoro mu ntara ya Gitega Diane Nahazwe turabasubije micro murakoze
urakoze nawe Raisa Liliane Namahoro bakoze nabari ko baratwumviriza Innocent Kimenyi na ingenieur muhinga bw'ivyuma nabo nyene bakoze ibikora inka tuzosubire ejo nkaho twahereye ya nkuru y'uBurundi biriko rifatikanya namakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe igwirana ry'abantu muraza gushobora kwikurikira mu makuru yacu yo hanyuma mururanigwe mu banyi no mu vyanyu.